Muteza amatwi radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, naho ku rubuga rwa internet ni kuri www.radioyacu.com. Mwiriwe neza nshuti, muduteze amatwi. Ni Edi Rwembasuza kandi mbahikaze amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Mu gihugu cya Tanzania, ibiganiro bihuza Abarundi birakomeje, nubwo leta n'ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD batabyitabye.
Umuti urama nuko abahagarikiye amasezerano ya Arusha boza bagasubira bakagira bati iki gihugu ntitugiheba, Burundi ukajya mu matora atunganutse atari nkayo twabonye.
Uwo ni Zeno Nimubona, ayobora ishyaka Parena, ari umwe mu banyapolitike bitabiriye ibyo biganiro by'Abarundi. Iyo nkuru n'izindi zivugwa mu karere kimwe n'ikiganiro kwa Nyaburunga turabibagezaho mu kanya gato. Amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere Arusha mu gihugu cya Tanzania, ahakomeje ibiganiro bihuza abanyapolitike. Ibyo biganiro bikaba bigeze ku munsi wabyo wa kane. Kuri uyu wa gatandatu, abo banyapolitike bahaye umuhuza urwandiko rugaragaza icyerekezo kiganisha ku matora meza yo mu mwaka w'ibihumbi makumyabiri. Ikigaragara nuko bose bavuga ko ari nko guta umwanya kuko umuhuza asa n'uwamaze gusezera, kandi leta n'ishyaka riri ku butegetsi bakaba bataritabye ibyo biganiro. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru.
Naye biri muri urwo rwandiko tutarashobora kubimenya byose, bamwe mu banyepolitike bari Arusha babwiye Ijwi rya Amerika ko ari urupapuro rw'inzira ruganisha ku matora meza atekanye yitabwe na bose kandi ateguwe n'umugwi wumvikanywe ko na bose. Ikindi no kwabwirizwa gufatwa ingingo zituma umurundi wese yicira akizana, amahoro akagaruka, impunzi zigatahukanwa, imigambwe nayo ikagira ubwigenge n'ibindi. Yamara naho bahurije kuri urwo rupapuro rw'inzira bavuga ko rushobora kutagira ikimazi kuko ari urwo batavuga rumwe na leta gusa. Zeno Nimubona atwara umugambwe Parena yitabye avuye Bujumbura.
No guta umwanya kuko urupapuro rw'inzira nubwo bavuga kujana ku matora, amatora ni umukino nk'uwundi, nuko mwumvikana amategeko y'urukino n'uyu hagarikira. Iyo umuntu agize ati yego tuzokina, uzutaza nzokina, kandi ibitsindo nzotsinda nije nzobiharura, hari ica bigora. Umuti urama nuko abahagarikiye amasezerano ya Arusha boza bagasubira bakagira bati iki gihugu ntitugiheba, twaravuze yuko tutegerezwa gushigikira amahoro, Burundi ukajya mu matora atunganutse atari nkayo twabonye.
Na Jerveni Yongabo atwara umugambwe Fedese Sangira bavanye Bujumbura, umwizero ni muke.
Umwizero ntibuba muniniya cyane, ni nk'uko uja muri sentare uwo muburana ntiyitabe, urumva nta ntuba waronse n'uca urubanza ntaba yaronse icyo afatirako. Ni nk'uko kandi n'uwo mucamanza iyo bafise abamutwara bakamubwira ati urubanza rurarurindiriza gato tuzokubwira aho zorucira, kubera ubona ubufasha muri ibyo biganiro ntibigeze nabo nyine bamuha uburyo bukwiye kugira ngo ashobore guca urwo rubanza, ashobore no gutuma ko izo mpande zibiri, icyo gituma umwizero si munini kucovamwo kuko izo mpande zose zitari kumwe ngo zivugane.
Ku rubanda rw'abakenyezi Marie Louise Baricako avuga ko baruhishijwe no kwama batumirwa ariko ibiganiro nyezina ntibibe.
Aho bahereye baduhamagara turaza, hanyuma tugasanga hari abataje canke hakaba banka kwinjira ngo haje abanaba, ngo haje bari ku mitahe, ngo haje abagize gute, bakanka kwicarana n'abandi, hamugasanga ntituganiriye, vyabaye ivy'ukubaza bamwe bamwe ico biyumvira no kubaza abandi ico biyumvira, bababariza hirya abandi babariza hino. Ku bwacu nta biganiro biraba, nta n'umunsi umwe. Twebwe rero nitugira ngo vyobandanya kuko nta vyatanguye. N'abategetsi bategetse ko bibi vya gatanu bibi vya nyuma, kandi atavyambere byigeze bihaba nabo nyene uruhara rwabo n'uruhe. None bazoguma ariko baraherekeza ikitabaho no kubona yuko inyishu yose izotorwa azoba ari inyishu ishira imbere ineza y'abanyagihugu, idashira imbere ineza y'imigambwe n'abanyepolitiki n'abantu muga bishira imbere ineza y'igihugu y'u Burundi n'abarundi.
Urunani senarede rutavuga rumwe na leta gwogo rubona ko aho abagabo bakoranije hatabura ikivamwo naho hatarimwo intererano z'uruhande rwa leta umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD n'indi migambwe bicuditse. Anese niyo nkuru n'umunyamabanga nshingwa bikogwa w'ugo runani.
Jewe namamvuga iminsi yose nti aho abantu bakoraniye nti habura ikivamwo. Turahuriye ngaha namwibwe abanyemenyesha makuru muri hano muri byabona nti tuzobura ico dushikako. Cyo dushika ko rero kizuba kivuyemo kujya ku muntu ariko ararima ise mukuyemo ntirisubiraho nibaza ko hazobura umukono wa leta ariko bamenye ko nzosubira inyuma ngo nuko bari ko arigira akagamara Uganda
bitegekanijwe ko akuru uyu wa mongo ari hazoba inama ya bose kugira ngo bace hijya no hino ubwo rupapuro rw'inzira bari kumwe no muhuza Benjamin Mukapa hamwe n'abamufasha muri ico gikogwa. Pierre Claver niyo nkuru yarusha kubwijwe rya America.
Mu ntara ya Kivu y'Epfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo haravugwa abaturage b'abarundi babiri n'umunyamurenge umwe batuye mu muhana wo kubwegera uri mu kibaya cya Rusizi territoire ya Uvira baraye bashimuswe n'abantu bitwaje intwaro ubwo bari mu mirima yahitwa Inyabihanga. Byinshi kuri iyi nkuru tubibaza umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo.
Abaturage baturiye kubwegera batangaza yuko bangakishijwe n'abantu batatu baraye bashimutiye Inyabihanga ubwo bari mu mirima yabo. Nibwo abantu bitwaje imbunda batatu bari bambaye imyenda y'igisivili baje barabafata hanyuma bajana mu ishyamba. None kuri ubu abo babashimuse bakaba batangiye gusaba imiryango yabo bantu gutanga amafaranga igihumbi cy'amadolari kugira ngo babarekure. Ananias Mukiza n'umwe mu muryango w'uwo mukecuru arashimuswe aratubwira uko byagenze.
Ejo ababyeyi babumvuteye aragenda agiye guhinga n'uwo munyamurenge yabwiye ngo yinjana nabo barundi yajayinura mugore n'umufrero amaze gushika baraza barabafata bamaze kuwafata iwe barareba barareba baravuga batese uwo urumuki uriya mugore w'umufrero avuga ati njewe ndi umufrero bati nditwemeye bahuye nabandi bagore b'abafrero ba barabaza batese uyu muntu muramunzi bati ni umufrero rimwe na baramurekura nubwo bamuhaga nimero batugende ushire bano tabure banyu batuvugishe tubabwire aho tu wabo bantu dufite araza babiheza ashitanga hano tabure arabahamagara baravugana baravuga ati wowe urumufrero turakumenye wamugende ubikore muri ibyo by'abanyarwanda tidushaka kusubana kubavugira abo ni baduye umufrero twamurekuye twasigaranye abanyarwanda n'abarundi none ico dushaka turashaka ngo baduheze igihumbi na 500 urumva igihumbi na 500 na amafaranga toboneka kubaturage gusa na amafaranga toboneka none twagerageje tubavuga izo twari dufite idolari jana ngo tubabe idolari jana baratunanira baranga.
Kiza Yule n'umugore wari kumwe nabo bantu bashimuswe yabwiye Ijwi rya Amerika yuko muri abo bantu bashimuswe harimo abarundi babiri bari basanzwe bakora imirimo yo guhinga kubwegera ndetse n'umukecuru w'umunyamurenga umwe uri mu kigero cy'imyaka 70 y'amavuko kandi ko abashimuse bagenzi be barimo bavuga ururimi rw'igipfurero. Gade Gumbuguza n'umuturage wo kubwegera asaba leta guhagurukira iki kibazo cy'umutekano muke wo gushimuta abantu cyongeye kuvuka kubwegera kuko bashimutiye bagenzi babo niho basanzwe bahinga ndetse no kuragirira.
Twamaze kubona ko abantu n'ubu ngubu kuja guhinga kuza kuragira twabonye ko ari ikibazo kirimo ubugome burebure kandi tukaba duturanye na leta. Leta irabizi ibyo byinka batangije inka zigenda bakazicungura bigenda gutyo none bageza aho bakora no mu bantu n'ubu ngubu abantu ko baribaza ngo tugire gute kandi yo leta dufite polisi dufite n'abasirikare batuzengurutse bagombye kuturinda bagombye gukemura ibyo bibazo bagombye ku umutekano wacu kukuri muri bo na karengane turarenganye turasaba leta n'iyindi miryango kugira ngo idufashe kugira ngo tubone uburyo natwe twobaho nk'abakongomani uburenganzira bwacu duhinge tworore tube mu mahoro.
Ubwo twageraga mu mwana wo kubwegera twahuriranye n'abasirikare bakorera rejima y'ibihumbi 334 bari baje gukora iperereza kugira ngo barebe uburyo bagaruza abo bantu batatu bashimutiwe Inyabihanga ariko batubwira yuko bazakoresha uburyo bwa gisirikare kugira ngo babagaruze. Uretse akubwegera avuga abo bantu batatu bashimuswe abaturage baturiye Sange Kiriba Remera Rubirizi ho mu kibaya cya Rusizi nabo bavuga yuko abantu bitwaje imbunda badashobora kurangiza icumweru badashimuse umuntu hanyuma bagasaba abaturage gutanga amafaranga ari hejuru y'idolari 1000 kugira ngo barekure abo babashimuse. Vedaste Ngabo kubwijwe rya Amerika kubwegera mu ntara y'Amajyepfo.
Mu Rwanda hateraniye inama ya komite nyobozi y'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA. Mu byo iyo nama yaganiriye harimo amavugururwa muri iryo shyirahamwe n'amarushanwa mashya bifuza gutangiza. Ni inkuru y'umunyamakuru w'imikino w'Ijwi rya Amerika Jean-Claude Munyandinda.
Ejo kwa gatanu tariki ya 26 ukwakira uyu mwaka i Kigali hateraniye inama ya komite nshingwabikorwa y'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA. Iyi nama yari irimo intumwa 37 zari zaturutse hirya no hino ku isi yabereye mu nzu y'inama mpuzamahanga Kigali Convention Center iyoborwa n'umuyobozi wa FIFA Gianni Infantino. Ku murongo w'ibyari biteganyijwe kuganirwaho harimo iterambere ry'umupira w'abana, umupira w'abagore ndetse n'ibitekerezo byo gutangiza amarushanwa mashya yo ku rwego rw'isi. Mu myanzuro yafatiwe muri iyi nama nshingwabikorwa y'ishyirahamwe FIFA, twavuga kwemeza ko guhera umwaka utaha 2019 imikino y'icyiciro cya nyuma yo guhatanira igikombe cya Afurika cy'ibihugu izajya guhera mu kwezi kwa gatandatu aho gutangira mu kwezi kwa mbere nk'uko byari bisanzwe. Indi myanzuro yagezweho ni uko igihugu cya Paraguay cyemerewe gutegura irushanwa ry'igikombe cy'isi mu mupira w'amaguru ukinirwa ku musenyi, hanyuma Lituania ihabwa kwakira igikombe cy'isi mu mupira ukinirwa mu nzu. Aya marushanwa yombi akazaba umwaka utaha. Kubirebana n'uko ku bufatanye hagati ya Societe 11 Sports n'urwego rw'umupira w'amaguru muri Espagne, bari baremeranyije ko hari imikino imwe n'imwe yashoboraga kuzajya yimurwa ikabera mu kindi gihugu kitari Espagne mu rwego rwo kwamamaza, hemejwe ko icyo gitekerezo kigomba gucibwa intege. Twumve Gianni Infantino, umukuru wa FIFA. Kubirebana na shampiyona y'umupira w'amaguru muri Espagne, nibyo koko byari byaremejwe ko hari imikino imwe n'imwe yashoboraga kuzajya gukinirwa hanze y'icyo gihugu imiyami by'umwihariko. Twebwe kugeza ubu nk'abafatanya bikorwa umupira w'amaguru, aho duhagaze n'uko imikino itegurwa n'ishyirahamwe ry'igihugu runaka igomba kubera muri icyo gihugu nyine.
Must be played within the territory of the respective member association.
Ibitekerezo byari byazamwe na Infantino nyirizina byo gushyiraho amarushanwa mashya yo guhatanira ibikombe by'isi ku rwego rw'ibihugu no ku rwego rw'amaclub ntabwo byahise bihabwa umugisha, ahubwo hashyizweho akanama gashinzwe gusuzuma niba ayo marushanwa mashya ari ngombwa.
We have taken a decision.
Twafashe umwanzuro wo gushyiraho itsinda rigomba kwiga ibirebana n'amarushanwa mashya y'igikombe cy'isi cy'amaclub ndetse n'igikombe cy'isi gishya cyajya gikinwa buri myaka ibiri. Iryo tsinda rizasuzuma niba ishyirwaho ry'aya marushanwa mashya twifuza gutangiza rishoboka. Abagize iri tsinda bazaba bagengwa n'ubuyobozi bwa biro y'inama ya komite ya FIFA. Ibizaba byavuye mu nyigo y'abagize iri tsinda bizagezwa ku bagize inama nshingwabikorwa ya FIFA ubwo izaba yongeye guteranira Miami, ndumva azaba ari ku itariki ya 14 na 15 Werurwe umwaka utaha.
Council meeting which is scheduled in Miami on 14th and 15th of March.
Ejo wundi kwa kane, umunsi umwe mbere yuko iyi nama nshingwabikorwa ya FIFA iterana, perezida w'iri shyirahamwe Gianni Infantino yari yabonanye na perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania, muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika, muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Kwa Nyaburunga, Kwa Nyaburunga,
Kwa Nyaburunga ni kiganiro c'Ijwi rya Amerika.
Kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike, imibano, intwari ibereye, umutekano n'ibindi.
Kwa Nyaburunga giha ijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Kwa Nyaburunga Nimisi yose kwa gatandatu no kuimana isaha 12 n'iminota 15 zo kumugoroba kwa Nyaburunga.
Kiremeshejwe na Jerome Niyonzima.
Bakunzi ibiganiro by'ijwi rya Amerika ndabikaze mu kiganiro kwa Nyaburunga. Kwa Nyaburunga no munsi tukatubiye kuyaga kuvyerekeye kazoza k'ibiganiro bihuza abarundi hanze y'igihugu. Kwigenekerezo rya 2025 kwezi kw'icumi umuhuza Benjamin William Mkapa yaruguruye icyicaro cya gatano cy'ibiganiro bihuza abarundi yarusha muri Tanzania. Yamara rero yaba leta wa umugambwe CNDD FDD uri kwisonga y'ubutegetsi ntibitavye ivyo biganiro. Hakaba mbere n'iyindi migambwe yahavuye ititaba ubutumire bw'umuhuza muri icyo cyicaro cya gatano cy'ibiganiro cyari cyiswe icyanyuma cy'ibiganiro bihuza abarundi hanze. Umufasha w'umuhuza w'abarundi yaremeje yuko atako atari yagize ngo yorohereze leta ishobore kwitaba ibyo biganiro. Arongera ati leta yahavuye isaba amananiza ntari gushobora gukorera ko. Ku ruhande rwa leta yahavuye imenyesha yuko ibizova muri ibyo biganiro by'icyicaro cya gatanu atana kimwe bimaze kubwahita zona vyemera, igatangaza yuko bitari gukunda yuko ija mu biganiro hanze y'igihugu mu gihe ukwezi kw'icumi ari ukwezi ko kugandarira incungu za demokarasi no kwikukira ku Burundi Perezida Melchior Ndadaye hamwe n'umuganwa Rudoviko Rwagasore. Umuhuza ati ntacyo ntakoze mu gutumira abo bose begwa n'ibiganiro mbere n'abaserukira amashyirahamwe yigenga barahawe ijambo barahanuzwa. Nubwo bunyine bwa bene ayo mashyirahamwe nabo bagumye basaba yuko botumirwa mu biganiro nyezina aho kuba abahanuzwa jambo gusa. Muri make rero harabaye kudahuza ku biganiro by'icyicaro cya gatanu cyari cyiswe icyanyuma. Aha rero umuntu yo kwibaza n'ibibazo bitari bike. Kubona leta y'u Burundi titavye ibyo biganiro byo wabihabwa insigurihe. Mbega uko gusiba kwa leta mu biganiro hari ingaruka bishobora kugira kuri kazoza k'ibiganiro. Ibyo biganiro bitaba bigiye gutahukanwa mu Burundi cyangwa bigiye kuzimangana burundu. Kubona mu bari batumiwe muri ibyo biganiro harimo abahoze batwara Burundi byoba hari ico byonona ku ruhande rwa leta canke ku ruhande rw'indi migambwe. None umuhuza iyo bagiye gukora iki kugira ngo ashimishe abigwa n'ibiganiro bose? Ivyo ni bimwe mu byo tugiye gukijya nino muri kino kiganiro. Tukaba turi kumwe n'abatumire batatu: Honorable Fenias Nigaba, umuvugizi w'umugambwe Sabanya Frodebu. Honorable mwaramutse.
Mwaramutse neza, turabashimiye kuri amadutumiye. Ndaramukije bagenzi banje turi kumwe ngaha, eka ndaramukije n'abarundi bari kubatwumviriza abari ngaha mu gihugu n'abari hanze bose.
Urakoze. Ubundi turi kumwe ni Kefa Nibizi, ni umukuru w'umugambwe Sabanya Frodebu nyakuri iragijyanda daye mucinga naye Nibizi. Mwaramutse.
Nanje ndabaramukije, ndaramukije bagenza anje, ndamutsa ni kwatwumviza bose kandi mwakoze kudutumira.
Urakoze nawe. Turi kumwe kandi na Faustin Ndikumana, ni umukuru w'ishyirahamwe Parsem yishinze gukangurira abarundi guca ugwevu no guhindura ingendo. Mucinga naye Ndikumana. Mwaramutse.
Mwaramutse kandi turashimye ko namwadutumiye ngo tuze gusangira ikiyago.
Mu gutangura mbere y'umugambwe Sabanya Frodebu, umuhuza w'abarundi yaruguriye icyicaro cya gatanu cy'ibiganiro kandi Sabanya Frodebu yaritavye ubutumire. Mugabo mukita ubutumire leta n'umugambo uri kwisonga by'ubutegetsi batabwitavye ku bwanyu isiba rya leta muri insiguriye.
Ego twebwe muri Sabanya Frodebu twaritavye ubutumire kuko mu ntumbero zacu turashyira imbere kuja inama n'ingingo. Iyo havutse ikibazo dushyira imbere kukiganira kugira ngo dutore umuti. Rero Burundi kuva mu kwezi kwa kane 2015 harabayeho ikibazo cya politiki gikomeye cyane, aho habaye kwanka amasezerano y'Arusha n'ibwiza nshingo ryakomotseko. Rero biciye mu kiringo cya gatatu cyaje kandi amasezerano atakemera, hacya inkurikizi nyinshi. Rero Abarundi hagati yabo ntibashoboye kugira ngo bumvikane bashobore gutora umuti. Akarere gacika kavuga ati nika ndabumvikanishe kugira ngo ntore umuti, baca bashyiraho n'umugwi imbere ubufasha ari ugizwe n'umuhuza mukuru n'umufasha wiwe. arero twari shimye kubona bari badutumi ariko kubona leta n'umugambwe uri ku butegetsi batashye kwita iyo sango muri Frodebu twebwe tuvuga ko dufise akababaro byaratubabaje kuko itariki 21 yarimo mu bigihe twari kuba turi hariya yarushe nacyo turi n'ubasabye ku itariki 21 yobo itoba turi yarushe kandi na leta twarashimye ko yari yabisabye iti iyo tariki 21 ni mureke mushire mwunguruze kandi turashima ko batwumvirije baravuga bati ego nibyo bigera banza n'urwanza rukomeye cyane reka dushire ku itariki 22 kugira ngo 29 haki haza rero ibi bindi bikurikira ngo hari ikigandango hari ikigandaro hariho ngo cy'ukwezi kose ibi bintu twabyumvise cyo ari kwavuza ibiganiro none ura wibaza ko iminsi yari heze umunsi tereke ya 21 twese turayubahiriza kandi n'igihugu kirafata ingingo zose zikomeye cyane kugira ngo uwo munsi urwanda rugende neza kandi niko byaba byagenze ni byiza cyane ariko ibyo ikigandare cy'ukwezi twabyumvise ejo
ariko mwe mwateza kuvyumva kurusha abandi bose ariko kugandarira ndabega
hariho ikintu kitegeko ega bica mu itegeko none hari itegeko wewe uzi iyi saha hariho decret yabaye sinye ko hariho ikigandaro kizoba ukwezi kose
Nivyumvikana rero kubona leta yarasibye.
Icyo bafatiye icyo siki kuko yabacyahura gikogwa twari kubyumva. Ari kugikozwe umuko kwezi gusa kwizo tariki gusa tubona ko ari ikintu bashatse kwitwaza. Ikindi bitwaje. Ega siki gusa. Bitwaje ngo ntibango bashaka rutonde rw'abantu ngo bateze kuba batumiwe hariye. Icyo habyutse kibazo hagatero gatuba gatura abantu bahuza abantu barafise ububasha bwo kumenya bari kubarabaza abantu abo batumira bakomakomeye mwicyo kibazo biri mu buhinga bafise urumva rero n'uvuga ngo ntumvise ngo umugo rutonde
ariko kumenya bo muganire navyo ntibikenewe uzi kugenda kuganira utazi bo muganire ngo babisoke
mbega ubutinyande Ubufise cyo tinye
nsimbiye muri Sabanya Frodebu inyakuri iragijyanda daye Frodebu yindi yari itavye akamo
Frodebu nimwe batubwe ko Frodebu yindi Frodebu nimwe umugambo ndadaye yashizeho n'umugambo Sabanya Frodebu
umugambo Sabanya Frodebu wari itavye akamo kumuhuza umugambo Sabanya Frodebu inyakuri iragijyanda daye kubera iki mugaragaza akamo kumuhuza
ubwa mbere nago amazo mishe ko atumiza ko twebwe umugambo Sabanya Frodebu inyakuri iragijyanda daye twaramaze kurengera intambara y'amazina utuko turiyumvira ico shobora gufasha abarundi kugira ngo bashobore gutera imbere muri demokarasi no vyerekeye iterambere hanyuma ngarutse kwikaza mwari mutubajije nivyo twe twarose ubutumire bwo butumire bwavuga tuzo kwitaba ibiganiro bitegeje bitaki 19 guje ku itariki 24 urumva yuko hari mu itariki ya 21 dusanzwe twibuka igandagwa y'icunga ya demokarasi nyakwigenda na Damerikyo turi kwe niri migambwe turasaba yuko iyo tariki yo kwigizwa inyuma mugabo icatutangaje bwa mbere nuko uko tariki yigijwe inyuma ari ibintu twebwe tutanashimye kuko ko bari badutumira twandikira byari kuba byiza ko mukuyigiza inyuma batwandikira bagatubwira bati ya tariki yahindutse ubizo ku itariki z'inizi n'izi mugabo twumvise bivugwa makuru mbere twavuze ngaha ku radio wanyu yuko umufasha w'umuhuza makocha tembere yanditse twita iva ku biganiro byahindutse tukira duti mbega imigambi mu Burundi n'abandi batumire basigamiyeshwa ibiganiro bizo yabice mu twita canke barandikirwa nk'uko amategeko abite kanya ubwa kabiri twaza kuva ku biganiro vyigijwe inyuma twe twasavye duti n'imbere yuko vyigizwe inyuma twe twabisavye ibiganiro ko ari vya nyuma niza ko tubitegura neza ka tutegure neza hari ibibazo bibiri tuzakumenya ubwa mbere mbega ko tugiye kuganira tuzoganira nande ubwo badukeneye bose ko twumvikana bigahera niho zabari cyake duca mitwe dufise ikado ca kabiri twabonye ko batubwiye yuko bimwe mu bindi bizokwigwa harimo papo rw'inzara rw'amatora mu mwaka 2022 ninge na makungu yoherekeza amatora mu Burundi ivyo bindi bitavuzwe n'ivyahe ko twaba tugenda twiteguye neza ibiganiro koko bikabizanyuma kuko dukeneye ko tuva mu biganiro tukategura amatora byose byaheze twararindiye rero kugeza ku itariki ya 23 twari kugenda dusanga ntiturishurwa ku byo twabajije cyo dufatiye ko tumaze kubangira gatoya kugatora yuko abambere bashika tumenye baje bari bugambere tumenye kume nibwo ko bizokwigwa twitegure neza hama natwe kugenda hace nk'imiso cyangwa itatu mu gatugende twiteguye neza
harabo mwatinya muvuga mutabo duhuriye
ngo nta numwe twatinya mugabo kubamenya bya kudufasha kumenya ingene twitegura nta rumwe twashaka gutinya kuko nta nayo ariko ari umunyamahanga nta rumwe bya kudutera nayo ariko ari umuntu yatwica abantu twari kuganira n'ibisanzwe mugabo twe dukeneye ku menya abantu tugiye tubaza
cyane pro de bunya kuri mwaratinya ko musanga yo minani ja
minani ja twaze gura keshi ntidushaka kumutinya na gatoya kuko ivyo byose uno munsi nimba kwirikyanwa n'ubutungane kuko tuvyumva bivugwa muri parke tumuzi nk'umurundi niyo ibibazo afitaniye n'ubutungane vyahera twa akaza mu Burundi nta kibazo nako ibyo dutera cakaza nk'uje kwita ubutungane naho nyene ntangorane urumva rero twaze kubona yuko tukirinde kwa tumye neza baje twitegure neza ivyo biganiro za twumva kwitaka ya 2023 leta imenyesha kitazogenda cyo twatse none ko ituzi vya matora ari leta yategura ivyo dushikiriza vyose espace politique ne tigaranisa ivyo ke ingene amademambre ma ya senajaho ivyo vyose leta ivisemwo uruhara ivyerekeye ingene amatora tunganywa vyose ni leta isha mu ngiro none kwitariyo tuza kubwirane ivyo dukeneye ko bikogwa
banze simbire ku ruhande rw'amashyira hamwe adahanira ibyiciro bya politiki Faustin Kumana rongoye aseme mwaragiye muri taba akabuka umuhuza kubona leta ititavye ibiganiro mwebwe mu biziguriye
ugambere twe twaravyitavye ko twari twatumiwe batubwira ati ni muze muhanure mudufashe mutwereke ingene twovyifatamo ibazo nyamukuru inyishu bifise mbere twe haraje muna kantu kameze nka kubuhinga kugira abari ko barorosha ivyo biganiro baronke ivyo bafatirako mu gushora kumenya ibintu nibindi ivyo rekari twaragiye turabikora kuko twarumva yuko duhamagariwe gufasha igihugu ariko ico ndiko ndabona muri ibi nuko niko ndabona yuko ahubwo jencho no vuga abanye politiki b'abarundi no vuga aho yuko bari ko bari kubura bagashabara mbega icerekana by'ubukire mu kigandaro ni giki none abantu baratse kuko ni giki cerekana by'ubukire mu kigandaro an indicateur y'ubukire mu kigandaro ni giki nk'ubujaho ujaha mu Burundi gatembe iki indicateur ko
ubona n'amabendera
nico ragira mbiro ne amabendera mu bisanzwe mu kigandaro aja amberne nico cyonyene kikwere ku gihugu kiri mu kigandaro none leta ari cyari vuga tuti ubu rero amadarapo muyaduze muyageze hagati na hagati kugira turi mu kigandaro icyo kintu cyangwa
kigandaro ntakiriho rero
none utashize amadarapo ni yo indicateur uko si umurimi yagiye kurima wende ni kuri radio
urakoze reka ndagushimire Faustin Ndikumana nibutsa yuko urongoye ishirahamwe Parseme gishinze gukangurira abarundi gucugwe no guhindura ingendo wakoze kitaba kintu kiganira
murakoze kandi tsukama twita kugira duterere igihugu
urakoze ndagushimire nawe honorable Fenias Nigaba umuvugizi w'umugambwe Sabanya Frodebu wakoze kitaba kintu kiganira
nanyu mwakoze cyane twabashimiye ariko dusaba ko uburongozi bw'ubuhu bw'ubugira buhubuza abarundi buto debukikwa ngo buruhe bubandanye bushiraho akariro kuko impera n'imperuka inyishu nihire
urakoze ndagushimire nawe Kefa nibizi nibutsa yukuru mukuru mugambwe Sabanya Frodebu nyakuri iragijyanda daye wakoze kitaba kintu kiganira
nanje ndabashimiye ntamo dutumiye tuzobitaba
ndimuranirwe mu banyi no mu vyanyu na buta
kwa nyaburunga
cari kirameshejwe na Jerome Niyonzima
kwa nyaburunga ni misi yose kwa gatandatu no kuwimana isaha 12 n'iminota 15 zo kumugoroba
kwa nyaburunga ni kuri radio Ijwi rya Amerika.
Arakoze Jerome Niyonzima utugejejeho ikiganiro kwa nyaburunga naho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha tubashimire kuba mwaduteza amatwi dushimire engineer wadufashije mu buhanga bw'ibyuma Fatuma Alemas Kalala wegeranyije aya makuru muri studio ya gatani Washington DC mwari kumwe nanjye Edirwema mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya radio Ijwi rya Amerika.